Master Music.
Holy drama. Kreya mazina mukacha munja kopi. Hey, Zimbabwe. Hey, Zimbabwe. Hey, Zimbabwe. Hey, Zimbabwe. Mabifu ibiciro mu Burundi biguma biduga drama boy narosa mahera ni kuki mubimura Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe
Abanyamahanga nibo buzuza masate Aba promoter biki gihe bagusaba inoti Amashure nara ya mazubu nkora limikashi Abafana b'umuziki nibo bigira basare Waridungo numusa ni agenda n'amaguru
Where FIG? To be the cool beat, man.
Beatmaker!